Uwo mugambi w'ukorohereza abadandaza bato bato bacisha ibidandazwa ku mipaka y'ibihugu bibanyi washizweho n'umuryango w'ubutunzi mu turere twa Afrika y'ubuseruko n'amajefo ari wakomeza mu mvunyapfunyo y'igifaransa ibihugu bitari bike byo muri uwo muryango byaramaze kuwushira mu ngiro. Mbega none n'ibihe bidandazwa byerekewe n'iyo ngingo? Tubibwirwa na Adrien Ndayisaba akora muri Komeza mu gisata kijejwe kurabishirwa mu ngiro y'uwo mugambi w'ukorohereza abadandaza bato bato.
Mugu wa mbele hivi danazwa mwujo hivyo tukirimira mwurimni. Mugu wa kabiri ni hivu ye mwujo guburovzi amafini bindi changi hivu hivu ye mwujo hivyo akabakani hivyo danazwa hivu ye mwujo rozi akabakani hivyo danazwa wijanyi hivyo bitukale produit kosmetik hivyo ya mavuta hivyo hindi akabani hivyo danazwa kandi yache mwihunguri. Tufike nkibi bya mafana inzoga cyangwa amasabuni ibi byose yaba byacye mu hingo mu buryo bwose bushoboka. Kandi mugwe ni widandazwa byo kubaka
mbega bya bitenge bikunze kuva muri Kongo birimo
sino vuga ngo bitenge cyangwa iki cyo bumvikanye nuko ariho ibintu byitwa ama produits de tissu nkibi bitambara bikoga impuzo ashaka warengwa ni bitenge mugabo byakorewe muri Kongo kaba byakorewe muri Kongo ivyo bizosa bikaba naho byakorewe hanze Nigeria cange mu Bushinwa ivyo urumva nibi kuri ya list uwo muri duwana cabona iki kintu si cyakorewe ngaha agacagira ati kintu kirari nkuko vyamye.
Kuri ubwo bwoko bw'ibidandazwa bwose nta rwa rupapuro rwerekana aho ikidandazwa cyakorewe canke cavuye certificat d'origine mu gifaransa ruzoba rukenewe. Iyi ngingo rero y'ukoroheza abadandaza ngo izotuma n'umutekano wabo mu nzira wongerekana kuko abenshi muri bo bahora baca mu nzira za magendu bigatuma bahatakariza n'ubuzima. Cedex Lunga umuyobozi ajajwe gushira mu ngiro imigambi y'imigenderanire mu by'ubutunzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Une grande préoccupation, c'est amener les gens à quitter le commerce informel vers le commerce formel.
Umwitwarariko wacu no gukura abantu mu rudandazwa rudakurikije amategeko bagakora ku mugaragaro hako baguma baca mu kinywabi bagakora bisunza amategeko. Aha ni inyungu haba kuri leta zacu haba no kubacuruza nyene mu ishyamba harabahagwa bakicwa abandi bagafatwa ku nguvu ni kugira ngo ababa ku mipaka bungure ubucuti. Ntawe uringana umuntu afise igiseke cy'ibiyoba chanka gakoko kibiharage kamwe yorinda gusabwa itagisi rya duwane kugira ngo adandaze nta kundi yobigira atari kuja mu ishamba. Ubu rero muri uwo mugambi nibaza ko ibintu bizohinduka rwose abantu bagaca ku mipaka atankomanzi ubu hasigaye utundi dutagisi duto duto natwone tuzosaba ko twakurwaho kugira ngo tuje muri uwo mugambi w'ubwiyunge usabwa na Komeza. Muri Komeza bemeza ko uwo mugambi umaze kuja mu ngiro y'abamareta y'u Burundi na Kongo abadandaza n'abaguzi bose bazohungukira
bagukuriye ko ama radodwan urumva ubusigaye ukora wunguka. Twibaza yuko ivyo bibaye bizofasha kugira ngo abadandaza benshi bahora ba chamunuze mu mwishamba batinya kuri ayo makore ubu bunacaza bagitinya bazoca mu nzira itumbere bitume biyunguka mu muryango wawe bitume kandi n'abaronswa ibyo bitanzaga kuvuga ba consommateur n'abaronswa byinshi bitume kandi na leta ironka ama statistique ku bintu ishora hanze canke ikura hanze biciye muri abandaneza bato bato.
Uwo mugambi gushika ubura cyane mu nyandiko gusa abaseruka leta y'u Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo bazoshikiriza abategetsi vyega ivyo bumvikanye ko nabo babone gufata ingingo yo kubitera ku mukono maze bitangure gukoreshwa ukuri kwamye. Ariko ku bwa Cedex Lunga yararongoye umugwi wa Kongo ngo ciza nuko ingingo yoja mu ngiro mu kiringo kiri hagati ya meza 5 n'umwaka umwe gusa kugira ngo abadandaza bato bato baharonkera koyoko. Umugambi wiswe regime commercial simplifié mu muryango wa Komeza urakoreshwa ku mipaka ya Zambia na Zimbabwe, Zambia na Malawi no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Uwo mugambi urakoreshwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, hagati y'u Rwanda n'Ubuganda, Ubuganda na Kenya, hamwe na hagati y'u Burundi na Tanzania. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.